Yagamu Kenyezi ni kiganiro kituyagira ku bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yagamu Kenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance.
Yagamu Kenyezi.
Turi kwigenekerezo rya 19 Rusama umwaka w'2020 ikiganiro ni yaga mukenyezi y'icurunani rwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro mugishikirizwa na jewe nyene Josine Kadze umenyesha makuru wa Radio Inzamba mfatikanije na Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance. Ndakuramukije Olivia.
Amahoro neza Josine, mbonere hakaryo ko kubwira abariko baratwumviriza ko muri kino kiganiro cacu duhi jambo mukenyezi akabari n'umushinga manza Esperance Kayeye hamwe n'umukenyezi yahoza ari n'umushinga mateka Catherine Mabobori muhinga bw'ivyuma turi kumwe na Innocent kubw'Imana.
Kuri uno munsi rero buca haba amatora y'umukuru w'igihugu yabashinga mateka n'ayabagize inama mpanuzwa jambo z'amakomine. Tuza kurabira hamwe uruhara rw'umukenyezi n'inyifato akwiye kugira arinde abiwe eka n'ikibano ciwe kuja mu macakubiri afatiye kuri politike canke kugoko.
Ego Josine, mfatiye aho nyene kuri ibyo uvuze, hari amasanama aherutse guca ku rubuga ngurukana bumenyi aho waboneka abana bakiri bato bafise inkoho zikozwe mu biti bagendera inyuma y'umugabo yitwa Elias Rugemintwaza abaterera indirimbo nabo bitabira nkaho bo bari mu myimenyerezo ya gisirikare. Ivyo bikaba vyabereye muri komine Busoni ntara ya Kirundo.
Aha, dufatire kuri ako karoro nkuko ubivuze, naho umugabo Elias havuye afatwa, jewe kibazo nca nibaza ubwo nyene abavyeyi babo bana baba bazi ivyo abana babo baba barimo. Turaze kubigaruka koreka twumvirize kano karirimbo hama tubandanye na kino kiganiro cacu yaga mukenyezi.
Abarundi bamaze igihe bitegurira amatora azoba ku munsi w'ejo nkuko twabivuze mu ntango za kino kiganiro, haribonekeje mu minsi yo kwiyamamaza eka mbere n'imbere yaho urwanko rwa politike hagati y'abanyamigambwe bamwe na cane cane CNL na CNDD-FDD. Ivyo bikaba vyaribonekeje mu kugwana guterana amajambo mabi, gusiga amazirantoke ku mapermanence y'imigambwe imwimwe n'ibindi vyinshi bitandukanye.
Ego ariko nkuko twabivuze kandi harabana bajanwa mu nyigisho za politiki bagahabwa n'amazina. Aha twovuga nk'ibiswe by'inkona murakunze kuvyumva mu mugambwe CNDD-FDD. Hari n'ivyo twagiye tubona mu mezi aheze abana bigishwa amacakubiri afatiye kubwicanyi bwagiye buraba mu gihugu. Ariko dufatiye kuvya vuba vyahuye Busoni, umushinga manza Esperance Kaye yavuga ko biteye gahinda.
Kubona ayo masanamu y'umwana yigishwa umugambwe, yigishwa amacakubiri, yigishwa ingene batwara inkoho, bintera umubabaro n'agahinda. Kuko uyo mwana umutwe we barawufuse, ahagiye ivyigwa vyiwe, ahagiye ubwenge n'ubumenyi hose barahafuse, ubu ikihari n'uyo mugambwe n'izo ndirimbo z'amacakubiri, nta kindi kiri mu mutwe wiwe. Aho igihugu cokwigishije abana ibibaho ubwenge n'ubumenyi ibibateza imbere abana, kuko ni Burundi bw'ejo, nibo bazokubaka igihugu. Icyo Burundi buzokwimbura ni injyane zizoguma mu gihugu, aho bari kubigisha kubana neza izo nzangano ziri mu gihugu kigahera ubu ahubwo bariko basasira indavi kibi.
Ekananje navuganye n'umukenyezi Catherine Mabobori uburyo abone izo nyigisho z'amacakubiri zihabwa abana ni gutandukanye cyane nibihejeje gushikirizwa n'umukenyezi Esperance Kayeye.
No bibutsa cyane cyane wa mwibutsa w'ikirundi uvuga kuti imbuto iterwa n'iyimera canke ngo ziza guhona zihera mu ruhongore. Umuvyeyi wese ari ku mwana wiwe akaza kugira imyimenyerezo ya gisirikare afise inkoho naho co bari gikinisho amenye yuko uwo mwana ariko aratakara. Mu kiringo cy'iyo nkoho yari kuba afise ikaye n'ikaramu. Kandi twese turazi yuko inkoho ari ikintu cica. Uwo mwana rero ariko arayimenyerezwa, ariko aramenyerezwa cyane cyane kwica, kandi ubwonko bwiwe nico kintu cyo kintu kiriko kiranyengeteramwo aho kujamwo indome n'ibiharuro. Umubyeyi wese rero yaba umubyeyi w'amaraso cyangwa umwigisha kuko n'urya twabonye kuri ayo masanamu mwatweretse naho ari karabigisha ibitari byo yitwa ko hariho ibyo ari karabigisha byaba byiza cyangwa byaba bibi.
Urazi ga Olivia ndiko nduviriza ibishikirijwe n'aba bapfasoni hara kandi kabazo kace kanzukamo.
Aha akorero ngo nakaye gancuti yanje
turetse gato ivy'imyemerezo ya gisirikare umwana arakwiye gusigurirwa ivya politike mu gihe vyo bari vyiza ko ayisigurirwa umukenyezi yo vyifatamwo gute niko kabazo kace kanzamwe.
Urazi ga Josine reka ico kibazo tukibaza umupfasoni Catherine Mabobori we yarabaye umumenyesha makuru arongera araba n'umushinga amateka nibaza ko ivya politike bizi ko bitari bike kandi nawe n'umuvyeyi rega.
Ego
umubyeyi wese yategereza kumenya yuko abana hari ibyo batari kuriwe ntibare kuriwe kwigishwa ibyo byose bijanye na politike kuko imyaka yabo ntibibare kurira.
Ori weho bivuze ku ikino
urazi ga Jose jewe ico ndavyiyumvira ko abana bakiri bato n'ukuri mbambona bari bakwiye kuba bari mu bintu by'abana nyene n'iby'abana bakora bigishwa ibi bizobatunga bizobafasha kwigishwa imibano ibi bisanzwe nyene byo kuri byo kugwego rwabo nk'abana bato n'ukuri ibijanye na politike mba numva nanje akiri kare ni kare cyane kuri iyo myaka uravye imyaka yabo bana abo tubona kuri ayo masanamu urabona yuko by'ukuri abo bana bari bakiri bato bari bakwiye kubwirwa ibindi kwigishwa ibindi bitajanye na politike bijanye n'ikibano kubana n'abandi bana bangana gusonera bakuru babo gusonera babaruta gusonera abavyeyi kufashanya tukogwa two mu rugo kuba nk'umwana ariko nyene afise inkumbero ariko politike sico kintu cari kuza imbere.
Umukenyezi Esperance Kayeye nawe asa n'uvunira kagohe abakenyezi mu kubibutsa ko uruhara rwabo ari runini cyane mu kugwanya amacakubiri yaba mu rugo iwabo yaba no mu gihugu.
Nuko bavuga bati ibikorwa bihera imuhira. Umukenyezi akwiye guhera mu rugo iwe akirinda injyane nihashika abakenyezi bose birinze injyane mu nzi wabo mu ngo zabo no mu gihugu zizohera na cane cane yo kwamana ntaryo aranira ko ata muntu yo kwankana n'uwundi bivuye kuri politike agasa nuho yahoya agasa nuwemera ubudasa bw'imigambwe canke akagira kwihanganira uwo badasanga ivyimviro vya politike.
Umupfasoni Catherine Mabobori na wenyene aratubwira hano uruhara rw'umukenyezi mu kugwanya amacakubiri afatiye ku moko canke ku migambwe.
Uruhara rw'umukenyezi mu gukinga ingyane za politike ni ntangere kuko iyo hari ingyane abantu bagapfa niwapfakara niwe arera impfubyi aho niyo wenyene atariwe ahasize ubuzima canke ngo yangare. Igihe cyose rero habuze amahoro umukenyezi n'ukuri arakogwako. So kuvuga yuko ari wakogwako wenyene ariko turamaze kubona yuko injyane izarize zose zaba injyane zo mu rugo zaba injyane zo mu gihugu zaba injyane ziturutse hariya na hariya n'ukuri umukenyezi kenshi niwe zikora ko gusumba abandi. Muri kino gihe turi mu bihe byategerezwa kutubera byiza kuko turi mu gihe cy'imyamamazo n'amatora yimirije ariko turazi yuko igihe cy'amatora gikunda kuba n'igihe cy'uruhagarara turabyumva turumva neza yuko hirya no hino havugwa abantu bapfa havugwa abantu bashamirana havugwa abanyuruzwa ibyo byose ntibitunze umukenyezi kuko iyo hari umuntu apfuye cyangwa umuntu amerewe nabi mu bundi buryo bwa ribwo bwose hariho umukenyezi yaba umukenyezi wiwe yaba umubyeyi wiwe yaba mushikiwe yaba umwana wiwe hariho umukenyezi ategereza kubabara
twumvize kano karirimbo kandi hanyuma tubandanye na kino kiganiro cacu
Azira kwiga
hamwe ibijanye n'icamategeko avuga Esperance Kayeye asanzwe ari n'umushingwa manza nkuko twabibabwiye mu ntango avuga ko kwigisha abana imyimenyerezo ya gisirikare ihanwa n'amategeko
mu gihugu kirimo amategeko akongera kanakurikizwa kirazira kaziritswa ku mwana yigishwa imyimenyerezo ya gisirikare canke ngo aje mu migambwe umubyeyi rero umukenyezi yo kwirinda akirinda gose ku mwana wiwe umwana w'umubanyi ku mwana n'umwana wese abonye yogira iyo ngendo ya gisirikare canke y'umugambwe akamukurayo cyangwa akamukuzayo vuba bwango
kwigisha abana imyimenyerezo ya gisirikare canke ibindi bikorwa byose biteye kubiri n'amategeko bihanishwa umunyororo w'imyaka ibiri gushika kuri itanu n'amande ibihumbi 10 bishaka 200 by'amafaranga y'amarundi ni mu ngingo y'igitabo mpana vyaha c'amategeko y'u Burundi y'amajana 541
aha rero nkuko twabivuze mu ntango za kino kiganiro twobibusa ko Elias Rugemintwaza yabonetse muri ayo masanamu yahagaritswe
dusa n'abariko barasozera kino kiganiro twumvirize akamo gategwa n'umukenyezi Catherine Mabobori hano agatera abakenyezi bagenzi we
umukenyezi wese ahari kintu cyitwa amacakubiri aha turuka hose haba mu migambwe haba mu moko haba ku ntara iyo kirinda n'ukuri akarinda n'uruvyaro rwiwe kuko nkuko nabivuze kare icubivye nico wimbura iyo ubivye amacakubiri wimbura urwango wimbura urupfu nico gituma rero twashaka kumva cyane cyane ko abo bakenyezi cyane cyane bari hagati mu gihugu twokumva kwijwi ryabo risemerera tukaryumva na cyane cyane nkuko nabivuze abari hagati mu gihugu bariko barabona ibiba n'ukuri turakeneye kumva ijwi ryabo risemerera ati nyabuna ibyo bintu ni mu bihagarike ubu twosaba rero kumwe umwe wese yohagararira ukuri ahagahagararira amahoro n'umutekano ahaherereye kuko mugenzawe niyamererwa nabi ukanuma ejo nawe kumbure niwashikirwa ntuzoronka gitabara nako kamuno batera n'ukuri
umukenyezi Esperance Kayeye nawe ngira yoba afise akamo atera abakenyezi bagenzi
umukenyezi w'umurundi kazi ntiyakamu bagenzanje ngo tugerageze twiteho indero y'abana bacu twiteho abana tubabe hafi bareke kuja mu migambwe tubereke inzira itazimiza bige batere imbere ejo ni Burundi bw'ejo umukenyezi yigisha urwanko yigisha abana amacakubiri wose umubyeyi aba yamaze kudohoka ku ibanga ry'umubyeyi umubyeyi ahamagariwe na ntaryo gutanga akarorero keza kwigisha ibintu byiza gusa ibibi ntibikomoka ku babyeyi
none ga Josie mbeweho nta kamo wotera abagenzawe
Ego cyane ori nibaze yuko hari ico noterera basa nababivuze bagiye barabivuga ariko ikintu numva nokongera ko nuko kenshi ko muvyeyi areze biramugarukako nivyo hari igihe umuntu ashaka kurera neza umwana wiwe mugabo umwana agafata inzira itari nziza ariko hariho nigihe usanga biva ku muvyeyi. Uyu munsi turabona yuko ubwicanyi bwabaye ndanse mu gihugu, hari igihe wumva ngo hari umuntu yishwe kandi yishwe n'umwana wiwe. Ivyo vyose nibaza yuko bishobora kuva mu kuregwa kwabo, kuva cane cane muri crise ya 93 abantu bagiye baradevelopa kantu k'ubukoko muri bo. Nico gituma n'uyu munsi rero usanga abana bigishwa babwirwa amajambo atari meza basubiramwo n'iki. Ivyo vyose birafise ingaruka kandi usanga munyuma biraheza bikagarukira umuvyeyi canke uruvyaro rwiwe. Ugasanga ico uwo mwana arahindukiye yisha umuvyeyi canke yisha uwo bavukana, bariko bafitongo, bariko bagira iki kubera iki, kuko yakuze arico yigishwa, yakuze atakubaha kiremwa muntu bamushizemwo. Je ndibuka tukira abana baranakubuza kwica agakoko gatoya, ndibuka yuko bavuga ngo wisha umuserebanyi ngo mama wawe ngo acika amabere, ibintu nk'ivyo hari ibintu vyari ikizira. Ndibuka yuko tukiri n'abana hari ibintu vy'amoko n'ukuri ntavyo twari tuzi, twagiye kubimenya dukuze mbwa mbere ntavyo twari tuzi. Ariko uyu munsi usanga abana bariko barigishwa ngo muri 88 habaye iki, 93 habaye iki, ibintu nk'ivyo. Umva ivyo vyose bizana agakoko mu mwana ukiri mutoya, agakurana urwango, agakura abona ati urya ntitumeze kimwe, urya naho yopfa ntaco bacononekaye. Umva none wonye amaze gukura ejo akabona ivyo yashaka gushika ko atabishitse ko hariho umuntu ariko aramuzibira, wowe ntumva yuko uwo azohindukira akicana wa muntu bari basangiye mama wanje yaba ubwoko canke umugambwe. Igihugu kimera neza iyo urugo rumwe rumwe rumeze neza, umuntu akumva yuko ategerezwa kubaha abo bavukana, ategerezwa kubaha se na nyina, ategerezwa kubaha abo bari kumwe mu kibano, akumva yuko ategerezwa kubaha kiremwa muntu wese uko yoba yaravutse kose, ivyiyumviro vyiwe vyose yoba afise ari umuntu ategerezwa kubaho. Kandi inarugo arafise ikintu kinini cane ashobora guterera, ashobora gufasha kugira ngo igihugu cogorore.
Kuyavuga yose siko kuyamara, reka tugarukirize hano kino kiganiro cacu ari co rwanyu. Nkuko mwavyumvise vyashikirijwe, umukenyezi arafise uruhara ntangere yaba ku buzima bw'umuryango wiwe, yaba mu kibano, eka mbere no ku gihugu ciwe.
Mbonereho nanje gushimira baterere muri kino kiganiro n'umushinga manza Esperance Kayeye hamwe n'umukenyezi yahoze ari umushinga mateka Catherine Mabobori. Shimire namwe mwese mwariko muradutega yompi, shimire kandi na Innocent Kubwimana yafashije muhinga bw'ivyuma.
Ndabibutse ko kino kiganiro mukitegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance, mukaba mwagishikirijwe na jewe nyene Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance, fatikanije na Josine Kadze umenyesha makuru wa Radio Inzamba. Naho ubutaha
cari kiganiro yaga mukenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance.